Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddie Claude nini na hatwe.
Turikumusi wa kabiri nigende kerezo jaga tanda turu huu maumwa kobi mbili na milongi wina kane nchuti na mwagenzi mwashimye kukulikira radio Nzamba gate kakawe ndaba haye mngiri wendaba hani kaze murano makuru tuwa wategurie na yo wakabagizwe ningi ingo nguru nguru zikulikira. Leta Burundi yaraye isubiye kurungika abasirikare barenga gato amajana atandatu barimwe batawe icenda atafoke mu ntara ya Kivu yo mu buraruko. Uretse uwo mugwi w'abasirikare nimbonera kure zibandanya gutegurwa mu makomine ya Mutimbuzi na Gihanga kugira zirungikwe muri ico gihugu. Iryo rungikwa ry'abasirikare nimbonera kure muri ico gihugu rikaba rihagaritse umutima ihuriro ry'abarundi baba mu bihugu bya Buraya nabo mu bihugu cya Canada aho basaba umukuru w'igihugu kwisubira ko akareka kuroha abana b'igihugu mu ntambara zitaraba Burundi. Muhari na mahoro w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi usaba ku mipaka yo hasi y'u Burundi n'u Rwanda yo kugururwa kuko iyo ngingo abo iriko irababaza abanyagihugu bato bato b'ibyo bihugu bibiri na cyane cyane ababa kuri iyo mipaka bahora batunzwe n'urudandazwa bahora bakorana n'abanyagihugu batari bake bazindutse bafatwa n'igipolisi mu isakwa ryabaye ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana. Icyo gipolisi kikaba carondera abatagira ibyangombwa n'imihana idafise twa dukaye tw'imiryango abatari bafise utwo dukaye bakaba barekuwe babanje gutangishwa amafaranga ibihumbi bitanu umwumwe. Abanyagihugu bakabibonamwo akarenganyo kuko iby'amakaye yo mu miryango atavyo bari bazi muri iyo ntara. Amakuru twateguriye saa ya gusa mu kanya amakuru mw'idonido.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umvirizi radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Nasubiye kubaha ikaze. Leta y'u Burundi yaraye irungitse abasirikare bo muri batayo y'icenda ya Tafoke mu ntara ya Kivu yo mu buraruko. Iyo batayo irongowe na Lieutenant Colonel Aaron Ndayishimiye asanzwe yagirizwa ivyaha vyo kunyuruza abantu bakabugwa irengero hamwe n'ubwicanyi. Ivyo kurungika abasirikare n'imbonera kure mu gihugu cya Congo bikaba biteye ubwoba imbonera kure aho zijanwa mu nyigisho bamwe muri bo bagatoroka. Idonido na Bonfise niyongere.
Abasirikare barungitswe barenga 600 urongoye iyo batayo 9 ni Lieutenant Colonel Aaron Ndayishimiye asanzwe avugwa mu byaha by'ubwicanyi bwakorewe cyane cyane abanyagihugu batandukanye nka Kaporale Nzosaba bitwe mu rukoko mwaka wa 2018. Umunyagihugu w'Igihanga Jean Marie Kabwana muri quartier ya Gaza haraheze amezi abiri. Inyuruzwa rya Iriya Ngomirakiza yahora atwara umugambwe Senel muri commune Mutimbuzi n'ibindi byaha. Bicegera ciwe ni major nizo nkiza Pamphile. Iyo batayo ikaba irimo kandi izindi ntwazangabo barenga gato 15 bafite amapete ava kuri yetena gushika ku ipete rya major. Amakuru ava mu ntara ya Kivu mu buraruko avuga ko iyo batayo yagiye kugombora batayo y'indwi ya Tafoke muri kino gihe bavuga ko iri mu micungararo ya Bukavu itahuka i Bujumbura. Aho bageze ubu hakaba hacunzwe ni batayo y'ijana na 11 yo mu Gatumba ikaba imaze indwi irenga mu bice bya Kamanyola, Ruvungi, Bwegera no mu micungararo y'igisagara cya Bukavu mu ntara ya Kivu yo mu Bumanuko. Uretse ku miryango y'abasirikare barungikwa mu gihugu cya Congo basigara mu bwoba kubw'amakuru ava muri ico gihugu adahumuriza y'abasirikare baba bahasize ubuzima abakomeretse n'abafashwe mpiri n'umuhari M23. Impande y'ubwo bwoba hari ubwoba kandi mu mbonera kure zo mu makomine ya Gihanga na Mutimbuzi mu ntara ya Bubanza na Bujumbura. Abo nabo bakaba bari mu myimenyerezo mu ndwi heze. Abo muri komine Mutimbuzi mu Rukaramu, abo muri komine Gihanga Igihungwe bamaze kumenya ko naho bari bahamagariye mu nyigisho zo gukunda igihugu bashobora kongwa mu ntambara mu gihugu cya Congo. Bamwe muri bo bahisemo gutoroka iyo myimenyerezo batinya kujabukanwa mu gihugu cya Congo. Amakuru avuga Gihanga akavuga ko abatorotse Igihungwe bo baba barakurikiranywe kugeza mu mihana iwabo bagira kugeragezwa kugumukana umugambwe CNDD-FDD abasirikare b'u Burundi baje gufasha igisirikare cha Congo FARDC n'imigwi batuditse ya Wazalendo na FDLR kugwanya muhari M23 muri kino gihe bavuga ko usa n'uwagose igisagara cha Goma. Umukuru w'igihugu cyo Burundi yaremeje ko yarungitse abasirikare b'u Burundi mu gihugu cha Congo gufashanya n'abasirikare ba Congo FARDC n'imigwi batuditse kugwanya muhari M23 ariko yarahakanye ko hari abasirikare b'u Burundi baba barafashwe n'uwo muhari akavuga ko amasanamu y'abasirikare yerekanywe ari abarwanyi b'umuhari Red Tabara.
Urakoze Bonfils niyongere mu gisata cha politike nyene ihuriro ry'abarundi baba mu bihugu bya Buraya na mu bihugu cha Canada baranegura bivu inyuma ingingo ya Varsito ndayishimiye yo kurungika abasirikare kuja kugwanya umuhari M23 kandi bikozwe biciye kubiri n'amategeko. Ivyo biri mu itangazo rya sowe kuri wa kabiri n'ihuriro ABC ryo muri Canada na Fodibe y'Iburaya. Oscar Butare arongoye ihuriro Fodibe asaba president ndayishimiye gukura abasirikare b'u Burundi bari muri Congo bidakurikije amategeko. Muri iryo tangazo ya mahuriro aranigura kandi ingingo y'iyugagwa ry'imbibe z'u Burundi buhana n'u Rwanda bakabona ko iyo ngingo yategetswe n'ubutegetsi bwa Congo kandi iyo ngingo ataco iza ifasha abarundi. Kurikira Oscar Butare.
Guca president ndayishimiye arungi kabandi basoda b'abarundi bahagenda bambaye umwambaro wa Congo bakagwana bashigikira umwe mu migwi igwana vyerekana ko abafashe uruhande ntabacirika yifuza amahoro abagomba ahubwo abantu bagwane hagira batsinda n'abatsindwa kandi abantu bose bashaka ko ahubwo abantu bokumvikana kugira ngo hagaruke ituze hagaruke amahoro muri Congo. Ivyo bintu byakozwe kumwikabaza da muri Congo inama shinga amateka itabajijwe bikaba byakozwe bihonyanze amategeko y'u Burundi bihonyanze ibwirizwa shingiro y'u Burundi. Dusaba president ndayishimiye ko yokora ibishoboka byose kugira ngo abasoda b'u Burundi bari muri Congo baveyo mu maguru masha hanyuma abaguye ku rugamba bahambanwe iteka imiryango yabo ironswe indishi y'akababaro naho bigoye gushumbusha wabutse. Ikindi tunegura ni ingingo yafashwe n'umukuru w'igihugu nyene yukugara imbibe hagati y'u Burundi n'u Rwanda aho iyo ngingo isa niyafashwe yifatiye ku ngorane ziri hagati ya Congo n'u Rwanda kandi u Burundi ata ngorane bufitanye n'u Rwanda. Iyo ngingo twe tukabona umenga ahubwo isa niyafashwe ku bibazo byo muri Congo ifashwe mu nyungu za Congo atari mu nyungu z'abarundi kuko abarundi n'abanyarwanda ntacyo bapfa. Dusaba leta y'u Burundi tugasaba president ndayishimiye ko yokora ibishoboka byose kugira ingorane ziri hagati y'u Burundi n'u Rwanda zitore umuti biciye mu nzira ya diplomasi biciye mu nzira y'umwumvikano batarinze guhana abarundi cyangwa abanyarwanda bwo kugara imbibe bihana abanyagihugu ntibihana abategetsi.
Iyo ngingo yo kugara imipaka uwo yafatiye nk'igihano siwe iriko irakora ko abo irikira babaza n'abanyagihugu bivyo bihugu bibiri na cyane cyane aba bakuri iyo mipaka bahora batunzwe n'urudandazwa bahora bakorana. Ibyo bishikirizwa n'umuhari inamahoro mwikete uwo muhari wandikiye umukuru w'igihugu Evariste ndayishimiye usaba ko imipaka isubira kugururwa. Mali Louise baricako aurongoye avuga ko iyo ngingo ifise ingaruka mbi cyane no kubindi bihugu vy'akarere tumutega amatwi.
Twarerekanye yuko ubwa mbere urudandazwa ruca ku mipaka ari isoko rikomeye ry'ubutunzi bw'abanyagihugu bato bato muri Afrika. Iwacu bukaba ari urwo ruha benshi uburyo bwo kwibeshaho haba mu Burundi, haba mu Rwanda, haba mbere no mu karere hose. Ubwa kabiri, mu karere k'ibiyaga binini, mu bakora urwo rudandazwa ruca ku mipaka, abakenyezi bangana nka 80%. Nibwo buryo bwonyene bafise bwo kuronka akazi n'ibibatunga gushika ubu, kuko izindi nzira ni nke cyane. Iyo migenderanire yubakiwe dandazwa ruca ku mipaka rero irerekana neza uburyo ibihugu ari magiranire mu by'ubutunzi hagati y'ibihugu bigize akarere. Twaramusabye rero ngo akore igishoboka cyose kugira ngo amasezerano yaone y'ubumwe bwa Afrika ekana ya EAC na ya Komesa ahimiriza gushira imbere ibiganiro n'inama mu kurondera inyishu y'ingorane bafitaniye n'u Rwanda yubahirizwe ku neza y'abanyagihugu imbere na mbere kuko aribo babangamiwe n'iyo ngingo atanico bazira mbere nk'abakenyezi abigeme n'ababyeyi igihugu cacu twateye ako kamo rero ngo dusabe nyakubahwa Ndayishimiye akoresha ubushobozi bwose afise kugira ibyo bintu bihagarare kuko nta kindi bizana atari inzango atari inzigo atari kuzirana bikabuza ibihugu bivukana kubana no gusasagara mu bindi bihugu byo mu karere no muri Afrika yose.
Inzamba
Kadyo inzamba gateka kawa makuru twateguriye arabandanya abantu batari bake bahagaritswe mu nyuma bararekugwa inyuma y'isakwa y'igipolisi cyabaye mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri kumugwa mukuru w'intara ya Rutana bikavugwa ko ico gipolisi cari ko kirarondera abantu badafise ivyangombwa cyane cyane badafise twadukaye tw'imiryango kaye domenage muri mu gifaransa batari badufise bakaba bafashwe mu nyuma bararekugwa babanje gutanga amande y'amafaranga 5000 by'amarundi n'inkuru tubaza Olivia Gakima.
Nkuko tubimenyeshwa na bamwe banyagihugu bo kumugwa mukuru w'intara ya Rutana uwo mukwabu w'igipolisi wakozwe mu gitondo cyo kuri wa kabiri kubisa 12 gushika isaha 2 iryo sakwa rero ngo rikaba ryari rigamije kurondera abantu badafise ibyangombwa cyane cyane abadafise udukaye twanditswemo abagize imiryango yabo ibyo bita cahier de ménage mu rurimi rw'Igifaransa. Abatari bafise ayo makaye bose bahagaritswe ariko bakaba bahavuye barekugwa babanje gutangishwa amafaranga 5000 y'ihadabu. Amakuru ava ku mugwa mukuru iyo ntara ya Rutana atumenyesha ko ku mutumba wa Rutana muri quartier Birongozi abantu indwi bahagaritswe bajanwa mu gipolisi. Muri bo hakaba harimo abakenyezi babiri, umwe akaba yahagaritswe afise n'umwana atarakwiza umwaka umwe w'amavuka. Abanyagihugu bavuga ko batangazwa n'ingene basabwa ibindi byangombwa kandi basanzwe bafise amakarata akaranga muntu. Bibaza ko ari umugambi abayobozi b'intara bashizeho kugira ngo begeranye amafaranga mu kigega c'intara. Uruganda rwa Radio Inzamba gateka kawe ntirurashobora kuronka buramatari w'iyo ntara ya Rutana Olivier Nibitanga ngo agire ico abivuze ko. Ariko mu gipolisi hoho bavuga ko ico gikorwa cakozwe kiri mu kazi kacu ka misi yose.
Olivia Gakima kuri Radio Inzamba gateka kawe na amashirahamwe atandukanye arabandanya asaba irekugwa ry'umupasoni Emiliane Sibomana afungiwe mwibohero rya Gitega mushirahamwe Foco de babona ko ubutungane bukwiye kwikubita gashi bakarekura umupasoni Emiliane Sibomana atagisabwe kuko apfunzwa kukarenganyo. Umushingwa manza Jean-Vier Bigirimana akaba n'umunyabanga mukuru ishyirahamwe Foco de ahamagarira ubutungane kugira amatohoza y'ukuri kubyo yashikirije umuyobozi w'ishure ryisumbuye Christe Roy rya Mushasha Igitega. Kubwa Maître Jean-Vier Bigirimana ingingo nziza y'ubutungane yofasha kugira abakora mabi bikitse inyuma y'umugambwe uri ku butegetsi batuzwe kuri kiri umushingwa manza Jean-Vier Bigirimana.
Urubanza rw'umupfasoni Emiliene Sibomana ni urubanza rwaranzwe n'amahinyu adasanzwe kuva gifatwa gushika fungwe eka mbere gushika uno munsi aho byagaragaye icambere yuko uwo mupfasoni ntiyari gushobora kuvuga ibintu bitari ko biragenda neza mu bijanye no kurera mu bijanye n'ingene abana b'u Burundi bafatwa mu mashuri cyane n'ababajejwe baba abayobozi cyangwa abigisha hanyuma ngo washoke afatwa kwa abo ya yikeka ko bakoze ibyaha atamakotohoza aberekeye yigeze akogwa. Ubundi uwo mufaso nakivuga yuko hariho abagoba izo baragiye icyari cyihuta kwari uko ubutungane butohoza kuri abo bagirizwa imbere yuko bumufata. Ntibyumvikana ingene bashobora kumwagiriza ibyaha uno munsi bariko baramwagiriza mu gihe batigeze bakora amatohoza ngo habe kuraba yuko ico caha coba carakozwe n'abariko baravyagirizwa bikaboneka yuko ubutungane hakoreshejwe kumbura igitsure cy'umugambo uri ku butegetsi bigatuma ubutungane bukoreshwa mu guhohotera umufasoni nta kuntu rero no munsi yatezwa kubafunzwe mu gihe tuzi yuko ibyo byaha bikoregwa abana b'u Burundi mu mashuri bidasiba gukogwa kandi mu gihe ayo matohoza turiko turavuga atigeza kogwa uno munsi rero kubona urubanza yakiriwe yaragunguruje hama kabaciye iminsi irenga mezi na mezi atarigera arusomegwa biboneka yuko ubutungane bubandanya bwifata nabi bubandanya buhunyanga amategeko mu bijanye n'ingene byo kuburatunganya ubwo rubanza bw'uwo mufasoni tugasaba yuko ubutungane bwo kwikubita agashi mu gushikiriza ivyavuye mu mwiherero ariko kandi tugasaba yuko ubutungane uwo mufasoni bwo mweza tugasaba yuko abacamanzi yo bariko barafata ingingo banishira mu kibanza cy'ababyeyi babo bana bagafata yuko abo bana bari bakorewe ibyo byaha bitagira izina bashobora kuba ari abana babo kugira ngo bakubite agatima mpembero biyumvire yuko umubyeyi ikibazo cy'ubutatezwa kuba mu gasho twibaza ko yafashije igihugu
Janvier Bigirimana imiryango ya Gilbert Nizigimana na Aniseti baramfumbase isaba ko ababo borekugwa atakinze gusabwa abagabo bivugwa ko bapfunzwe bagirizwa ubufyitirizi bari bamaze indwi zibiri zirenga bapfungiwe mu gashoka komisariya y'igipolisi muri komine Nyanzarake ku munsi wa gatanu igenekerezo rya gatatu za kuno kwezi kwa kabiri bakaba barungururijwe mu gashoka parake ya Makamba n'inkuru tubaza Signorine Nijimbere
amakuru atangwa na bamwe mu baryango babo bagabo bafunzwe yemeza ko Gilbert Nizigimana na Anise baramfumbase bungururijwe mu gashoka parke ya Makamba kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya gatatu za kuno kwezi bari bafashwe ku igenekerezo rya 22 z'ukwezi kwa mbere guheze inyuma y'inama yagirishijwe na buramatari w'intara ya Makamba umufasoni Tantine Nshuti n'amagara inama yari ifite intumbero yo gusukamo mabisi inyuma y'umugwi w'abafyitirizi baje bava mu bihugu vya Tanzania na Nigeria ugendeye ingo zitandukanye zo mu mazone Kazirabageni na Kabonga muri komune Nyanzarake harabaye kutumvikana hagati ya buramatari n'abanyagihugu ari naco catumye bamwe muri abo banyagihugu bahagarikwa baranafungwa bafungirwa mu gasho k'igipolisi muri komune Nyanzarake ayo makuru yemeza ko bamwe mu bari bafunzwe barekuwe kubera batanze amafaranga ari hagati y'ibihumbi 300 n'ibihumbi 400 vy'amarundi kugira ngo barekugwe ayo nayo bakaba bayaha uburongo igipolisi muri komune Nyanzarake Claude Nkunzimana abagabo babiri izo nkuru zibandanya zivuga ko banse gutanga ayo mafaranga n'aco gituma ngo bakivundiye mu gasho imiryango yabo igasaba ko borekugwa kuwataco bazira uruganda rw'amakuru rwa hajye inzamba gateka kawe ntitwashoboye kuronka komiseri Claude Nkunzimana arongoye igipolisi muri komune Nyanzarake kugira ngo agire ico avuze kuri abo bagabo bafunzwe
Signorine Nijimbere nawe urakenuye ni kuri iyo nkuru ivugwa mu gisata cy'ubutungane duciye dusozerera ko amakuru twariko turabashikiriza kuri no wa kabiri shimire kandi mwebwe mwese mwari muduteze abiri shimire n'abagenzanje bamfashije kuyegeranya kuri mikoro ari kumwe na Edi Claude Ninazwe ndabifurize kuranirwa mu byanyu no mu banyu mugire umuhinga mwiza kuri radio Inzamba agateka kawe